radio indundi culture amakuru mu kirundi
Noris nduwi mana
Miri we mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Abanyagihugu baba ku mitumba n'amakomini bitandukanye mu ntara ya Burunga mu gice cy'umanuko bavuga ko batewe impungenge n'ubusuma muri ko bukogwa mu mazu muri no minsi isozera umwaka ibyigwa gusumba ibindi n'ibitungwa bito bito ibikoresho byo mu mazu hamwe n'amafaranga yibwa hakoreshejwe amatelefone ku ruyeri ibutanyerera abanyeshuri barangije aho inyuma ya shuri nshingiro mu bisata by'ubuhinga mu mwaka w'ishuri w'2024/2025 waheze gushika n'ubu ntibararonswe impapuro z'imitsindo kubera itunganywa rishasha riherutse gushingwa n'ubushikiranganji bw'indero ibyo rero birahanze abanyeshuri co kimwe n'ababyeyi babo umukuru w'igihugu nawe yizeza abarimyi bamaze igihe barihishwa amafaranga y'ifumbire bakayibura ko mwirima ry'impeshi ryimirije bose bagiye gutunga nilizwa hutuma amajwi bashikira ni Mathieu habona Yesu twese twongeye kubaha ikazi
Radio Indundi Culture
Nasubiye kubaramutsa abanyagihugu ba ku mitumba n'amakomine bitandukanye mu ntara ya Burunga bavuga ko batewe impungenge n'ubusuma bukogwa mu mihana muri no minsi irangiza umwaka mu byibwa gusumba ibindi bavuga ibitungwa bito bito ibikoresho byo mu mazu abandi babangamiwe nabibwa amafaranga biciye mu matelefone hakoreshejwe amayeri bamwe bibaza ko ibi biriko bitumwa n'ubukene buri mu bantu ariko gusaba ko umutekano wukongerezwa ni mu gihe inzego zijejwe intwaro muri ico gice zihamagarira abanyagihugu kuguma bari kanuye kugira ngo ntibibwe Serge Sindayigaye
abo banyagihugu bako bituma bitandukanye intara ya Burunga bavuga ko batewe impungenge n'ubusuma butandukanye bwabaye murengera muri kino gihe cy'iminsi mikuru ari ngo ubukogwa mu mihana hakibwa ibitungo bito bito bigizwe n'impene intama inkoko ama n'ingurube bitabimenyerewe ko zibwa eka n'ibikoresho bitandukanye byo mu mazu ngo ntibisigare inyuma bikibwa habanje kubumugwa amazu ubwongo bw'umurango abasuma ntibatinya kwiba mu mazu aho bashungana na bene imihana bagaza bakinjira bagasahura urukomba mazi abandi bavuga ko babangamiwe ni abadandaza amafaranga bakora ibijyanye na imikashamana eko kashi abo ngo bibwa hakoreshejwe amayeri menshi ahandi n'abatari bake bavuga ko basanga bibwe umutahe wose aba n'abandi bakavuga ko byo biva ku bukene bigatuma hari abagomba guhimbaza iminsi mikuru bagasha barondera kurya ibyo batabiriye akuya bagasaba abajeje umutekano kurikanura muri kino gihe cy'iminsi mikuru kugira ngo abanyagihugu babandanye basahugura ku murindi bigeze ko muri kino gihe abajeje intwaro baremeza aya makuru ariko bagasaba abanyagihugu kurikanura bagataramira ingo zabo bavuga ko abajeje umutekano bagerageza uko bashoboye ariko badafashijwe n'abanyagihugu batobyishoboza ibyo biruko mu gihe ku mbuga ngurukanabumenyi ata mwanya baca abantu badatabaje ngo batangirize ibyo baba basahuwe Burunga Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture
ahandi havuga ubusuma ni mu kigo kiberamo inkino zitandukanye bita Centre Olympe Afrika kiri muri zone Kanyosha muri komine Mugire mu ntara ya Bujumbura ubuyobozi bwacu bwerekana impungenge bukavuga ko uruja n'uruza rw'abantu bagica mu rusigaye ruguye kugenzura ari nabyo bituma hari ibikoresho bija biribwa Celestin Butsebanka haramutse ico kigo ashikiriza ko ubusuma butumwa no gusambuka ku ruzitiro rw'ico kigo nyine kubera hiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika uwo muyobozi yamara arizeza ko ibikorwa byo gusubiza ubwo ruzitiro byatanguye gutegurwa
ni ingorane ikomeye cyane kuko murabona Tanganyika imaze gutera yarasambuye urugo hanyuma hariho abarobye nicyo leta yarabahaye igice cyabo aho bakorera ubu baciye mu inzira kakaba kajagari ibintu byo kubaka kugira uruzitiro biratwara amahera menshi ariko turizera ko vuba umwanya n'umwanya kuko birasaba ko umuntu yarondera hirya no hino tukaraba ko hari ikintu gishoboka kugira dushobore kuraba ko twoshyiraho uruzitiro gutuma badashobora kwinjira mu kigo uko bishakiye kandi twibaza ko n'umwaka atagihindutse na byene n'ibikorwa byihutirwa cyane kugira ikigo gishobore kuronka navuga umutekano ukwiye
hari umutekano wahungabana
umutekano urahungabana kuko hariho abantu babanywa rumogi bahaza bakikikana inzira za hariya ku kiyaga ugasanga barashobora no kwiba n'abantu baba binjiye mu kigo ubwa kabiri hariho abasuma binjira nyene mu kigo gasanga bariko batwara utuntu mu matoilete cyangwa batwara n'amatara hajya byose ni ibintu tera umutekano muke hama ikindi naco batera n'isuku riki kuko zafise n'ibyo amatoilete mu gahari gusanga bagiye mu bindi bibanza bitegekanijwe ko bajamwe gasanga bariko barahonona bishobora gutera indwara kuko ntibagenda mu matoilete yabugenewe hanyuma bica bituma tudashobora no gukontrola abinjira neza.
Celestin Mvutsebanka umuyobozi w'ikigo cyakira inkino zitandukanye bita Centre Olympique Africa cyo muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura kuri mikro ya mugenzi wacu Olivier Kwizera. Ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye byaduze muri no minsi isozera umwaka ku masoko yo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura nyene abaguzi bamwe bidoga ko amafaranga bahora bakoresha mu gusuma mu gihe cy'iminsi mikuru nk'iyi ashobora kuba yikubye kabiri mu bizimbye inyama zizi imbere. Bamwe bavuga ko ubu bigoye guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka ibintu biruko biri abakozi bahembwa ku kwezi bo biduga kw'ibyo biduga imishahara itisununura ni nk'utu bazarexi nk'Imana akorera ububanza
mu masengesho niho benshi bahimbariza iminsi mikuru iheza umwaka uhereye kuri Noeli kwa yemera ibubanza mu miryango abo tubavuganye baremeza yuko bibereye ko bazabarahimbaza iminsi mikuru ko baca baje gusuma nk'utunyama n'ibindi bijyana kugira ngo bahimbaze iminsi mikuru nk'uko babyifuza ariko benshi baremeza yuko igihe gishitse ibintu byarazimbye cyane ku isoko nk'akarero ikiro cy'umuceri ugurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu na bitanu n'ibihumbi indwi itomati bagira amafaranga ibihumbi bibiri mu gihe ikiro cy'inyama kigeze ku bihumbi mirongo itatu ibiharage ikiro cy'ibyo bita jone bikundwa cyane kigurishwa amafaranga ibihumbi bitanu ikiro cy'igitunguru gitukura n'ibihumbi bitanu utegura umunsi mukuru abwirizwa ngo kugwiza na gatatu ku mafaranga yakoresha buri munsi mu gusuma
nahora nkoresha ibihumbi cumi na bitanu nk'ubu ndashoboye gukoresha mirongo itatu
kuma soko ubu inyama ziraboneka ariko ziboneka zizimbye ndetse hariho n'ibindi birimo amugoro bizimbye cyane
usongera kwikina wa
ndagura imboga nko mu kibanda ngure n'ibyo ba
abadanaza b'inyama baritegurira iyo minsi mikuru cyane cyane mu kwegeranya inka babaga nko ku munsi mukuru wa Noeli byari ibintu bitamenyerewe aho babaze inka cumi na bitanu ku isoko y'ububanza ku munsi uheza umwaka ngo bazogira uko nyene kugira ngo ukeneye inyama aronke ahagisumira iyo minsi mikuru iheza umwaka ikaba ishite mu gihe abakozi ba leta bavuga yuko bahembwa inica ntikize bivanye n'ingere ibiciro byifashe ku masoko umushahara w'ukwezi ntubikwira mu bunywero bumwe bumwe bisa niyo yiteguriye abaguzi mu kwegeranya ibinyobwa ndetse bamwe barihutiye kuduza ibiciro mu kuriha ivyo bita VIP igihe nk'iki cyaba gishika imirima y'ibiharage n'ibigori vyeze ubu bikaba atariko biri bituma ngo abarimyi ronka ivyo bikora ko mu guhimbaza iminsi mikuru y'izo mwaka ari finish mari ubanza induriketera
ubwo bwo gwina amashinga amateka na gurune gurite bagimishahara y'abakozi bamwe bamwe mu bagize amazone n'amakomine mu itunganywa rishasha y'intwaro mu gihugu iki kibazo kiri mu byo abo batowe n'abanyagihugu batowe mushikiranganje yajeje ubutunzi n'ikigega ca leta aho yari umutumire mu nama nshinga amateka ku munsi wa gatatu w'inundwi bavuze ko kuva hatanguye umwaka w'amafaranga turimo abo bakozi batarigera bahembwa umushikiranganje nganje yamenyesheje ko leta igiye kubyicarira Claire ya Kankundiye
abo bakozi ba leta bakorera mu makomine n'amazone atandukanye agize igihugu ntibararonswe imishahara kuva mu ntango z'uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bashingamateka nka Emmanuel Dorimana
twasanze yuko abakozi makomine n'amazone kugeza umunsi ntibarahembwa byari kuba byiza bigiye muri integoro y'ibwirizwa
ibigaruka ko n'icegera cya kabiri c'uburongoye inama nshingamateka busesi ya Nkezimana asaba ko botunganirizwa
hariho abakozi b'amakomine ntibarahembwa murakiraba neza kugira ngo nabo nyene higwe ingene batunganirizwa
umushikiranganji mu vyaje jo harimo ubutunzi arandi kumana aratanga umuco w'inkomoko yavyo
lesalere z'abakozi b'amakomine toho turakivuga n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu muri meri igihumbi meri ya Kiya abasosa barabasokoza hama rero ntihabaye transigiye kumyatsi abajya muri mugere bibane abajya muri muha bibane abajya muri nahangwe ntabaye bari ngaho bariko barazunguka kandi bababwira zimwe muri abasokoza kontrari ntizohagara tel periode babategura intebe bazobatekereza muri iyo ngire mihari rero aho biri muri mbere rero n'ibyo bica bijya no mu zindi ntara n'amakomini yagiye arafatanya amakomini menshi cyane
Ndikumana ariko akamenyesha ko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutunzi hamwe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ugiye kubitorera inyishu
sikosa ya management y'iwacu kuko ubu abakozi baragabanuka sensible namba ari komini zitatu zagiye hamwe dushangira abafaransa cumi na batanu ubundi ni inshuro rero ninavuga yuko tegereza kubana ziko turanonoso ifuko tugitura ngitucicarira tukagikura muzi
aha kiyongegwa koko mu mwaka w'amafaranga uheze imiliyaridi 79 zasohowe na leta kugira kubakwa ibiro by'amazone 363 ibiro bya zone bimwe bimwe bikaba byari bitegekanijwe kubakwa ku miliyoni 220 umushikiranganje jeje ubutunzi areneza kwa ayo mafaranga yose ubwo bushikiranganje bwamaze kuyasohora n'abikorwa byo kubaka ivyo biro bitarahera ubwo bushikiranganje yamara ugatangazwa nuko amafaranga yagenewe kubaka ivyo biro bitarubakwa angana n'imiliyaridi 30 hasuzumwe aho abikwa ari ku itariki 30 ruheshi 2025 gatanze hasigaye ko imiliyaridi 7 kandi ubushikiranganje bwari bwarayasohoye yose
Radio Indundi Culture
Ena babwiye mu ntango zano makuru umukuru w'igihugararemesha bari mwihaheze igihe baravuze ifumbire ko mwirima gimpeshi gimirije warisha amafaranga yasabwa na leta wese azurunzwe ifumbire yasavye bibyatangajwe kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yaremeshije kubamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu imurambya mu ntara ya Gitega Parisito Ndayishimiye yavuze ko ingorane ziguma zibonekeza mu itangwa ry'ifumbire zitumwa nabo yita batobyi bagizwe n'abadandaza harimo n'abayishura hanze burira hamagarira abanyagihugu gucunga uwo wese yonyegeze ifumbire baba bagenewe
twatoye umukenyero twatuti tumenye abarimyi bazorima umwavu twatuze tutumo tumbuye ukenera umwavu ungana gutyo ariko tunakwirengagiza no kuvuga ko hari abandi batutse umugambi ubwa mbere n'abantu bafata uwo mwavu bakawushora hanze urumva bayizi igihugu bikomeye cyane kuko yibyo bigera ca leta kuko umwavu waguzwe n'abenegihugu bose bajya amahera n'abenegihugu abandi twabonye n'abadandaza ashobora kugenda akabwira umurimyi ngo wewe ko ukeneye imifuko 5 y'amase genda utumeko imifuko 10 cyangwa 15 hanyuma iyo yindi uducuyimpa agategenda rero akamuhemba iyo mifuko umudandaza aracagenda kuyinyegeza ngo azayigurishe mu nyuma abona batuze umugambi kenshi muzabona ifumbire inyegeza hanze tubona umuntu ariko arayidandaza aba yayikuye he ariko icyo nababwira ni uko nta muntu n'umwe amahera yiwe azoherayo ubu turiko turabiharura neza uwahishe wese azora umwavu wiwe dusanga koko hariho umwavu batarose kandi mwinshi ubu rero muri irima ry'impeshi bose bazoburonka kandi watanze amahera yiwe amenye ko umwavu wiwe uriho kuko amahera ariho rero nagasabe abenegihugu bose abo b'intozi mudufashe kudacarareka hanyuma mwitunganye neza ku mitumba ubumwe wese azaboneka umurima w'ingene ungana kugira ntihagire ubusubira kugura ifumbire nyinshi rutaho yarimwe batangiye
banyegeze Parisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi impapuro z'imitsindo ku banyeshuri barangije igice c'amashuri y'inyuma ya shingiro mu mashuri y'imyuga mu mwaka uheze w'2024 2025 mu ntara ya Butanyerera gushika n'ubu ntibarazirunswa ibi biridogegwa n'abo banyeshuri nyene co kimwe n'ababyeyi babo bavuga ko biriko bibabera intambamye kubifuza kubandanya ibyigwa mu gice gikurikira ite bagize impapuro rikaba tumwe nitunganywa rishasha ry'ubushikiranganje bujejwe indero nk'uko bivugwa n'abayobozi b'indero ibutanyerera nyamara abanyeshuri n'ababyeyi baguma basaba gutunganirizwa Jean Nahimana
inyuma y'aho ubushikiranganje busaba itangazo rimenyesha ko kuva ubu bimwe muri bishasha ubuyobozi bw'indero mu ntara bwiye kuba ari bwo buzabura bitunganya harimwo ibijanye n'impapuro z'imitsindo z'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye na cyane cyane y'ubuhinga byatumye haba ikibazo ku buyobozi bushasha bw'indero mu makomine kumva z'uko ataburenganzira bufise bwo kwiga amadosi y'abanyeshuri barangije amashuri y'imyuga canke ngo butere ikidodo ku rupapuro na rumwe rujanye n'icyo gikorwa ibijanye rero n'ama dosiye atarakwizikenewe bigaca bitegerezwa kwigirwa mu buyobozi bw'indero y'intara ya Butanyerera nk'uko abayobozi b'indero mu makomine babimenyesha ni ukuvuga ibivuye mu makomine yose y'indero agize iyo ntara nshasha ya Butanyerera kuvugwa ariko ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Butanyerera ntiburasohora izo mpapuro z'imitsindo kugira abayobozi b'amashure bazishikirize benezo ivyo rero ngo bikaba byaraburagije abayobozi b'amashure narirya bavuga ko itangazo ry'umushikiranganje byasohotse hari abari barahejeje kuzuza izo mapuro z'imitsindo icyari gisigaye ngo kukaba kwari ugusubira mu bushikanganje kuziteza ko ikidodo narirya ari naho bari bakuye izo mapuro kuva rero icyo gikorwa gihawe ubuyobozi bw'indero mu ntara ngo bube aribwo bwitunganya ubw'intara butanyerera nta mapuro burasohora kugira abayobozi bazishikirize benezo kuri ivyo abo barangije amashuri cyo kimwe n'abavyeyi babo baridogera abayobozi ko batabaronse impapuro zabo z'imitsindo mu gihe bavuga ko bazikeneye kugira babandanye amashuri abandi bihigira ubuzima bagasaba rero abo bayobozi kuzibaronsa kuko ari uburenganzira bwabo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Butanyerera bamenyesha ko icyatumye igice gikorwa ari uko batararonswa ikidodo n'ubushikanganje bubijejwe kugira izo mpapuro zibone guhabwa agaciro bakizeza ariko ko kuva mu ndwi buca itangura icyo kidodo kizoba cyabonetse icyo kibazo kikabona kuva mu nzira mu ntara ya Butanyerera Jean Emmanuel kuri radio Indundi Culture.
Umugwi w'igihugu ujeje imigenderanire n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO urasaba ishingwa ry'umugwi w'igihugu ujeje ibikorwa bijanye n'itunga kama ndangakaranga wo gushika ubu igihugu gihumbi imigambi yotumye itunga Burundi bwisangije ryandikwa ku rwego mpuzamakungu. Umuhinga yakoze itohoza ku itunga nk'iryo ku bwo mugwi anegura ko imigambi itandukanye ifa kubera kubura uwo yibazwa mu butegetsi bw'igihugu. Severino Dushimirimana asigura ko ibyo ari byo bituma gushika n'uburundi ndatatunga kama rirandikisha muri ugo rwego kiretse ingoma zanditswe mu 2014.
Nk'umuhinga turaje mu manama hanze ibibazo batubaza babaza ati no n'Uburundi ko tuzi ko mufise ibintu byinshi bigenda gute ni mwe mufise ibintu mwandikishije isi yose yomenya ko mufise ati raba Tanganyika raba ikibira raba amaparke raba amashite umwe wese rero babimubwira agaca yiyumvira yuko yobikora mugabe uko biteza kugenda igihugu kiba gifise umugwi w'abantu babijejwe abarundi cyane cyane turaronka inkuru zigashikira ku muntu izo nkuru akashazigumizamo akarorero k'ibintu twita ngo nabakwe foko sinzigere mu kino mubita ugasanga inkuru zose jane ibyo bintu zishikiriwe uwo muntu wa muhinduriye akazi babandanya babazungu babandi bahora bavugana namurungikira ibyo bashaka kubwira Burundi nawe yarabivuyemo higeza abwira wamusubiriye yo kaha ibyo bintu rero bigacheje mu kabati ugasanga waje hanze ashavuga ati turabatumira mu nama ntimuza turavuga yuko tugomba dutanga amahera yo kurinda ibire mwebwe ntimuza mu manama ugasanga uwo bayandikira ateye mu bindi iyo rero ndabisaba rundi yuko twopfafana ariko kuntu uri prevoka muri lo mise reprise ibintu utanga ukabavuga uti jewe naserekura Burundi muri ibi bintu ndabiguhaye ndakuvuze niwe bazabarabicisha muri Tanzania amaze kwandikisha ibintu bishika bitandatu amashamba yiwabo barayandikisha bishika bitandatu mu Rwanda bandikishije ahantu habereye ihonya bwoko aha muri Congo barayandikishije ugasanga Burundi ntakime turandikisha none bigenda gute ko turi ngaha tutoza kuza turabivuga tugahana ibyumviye tukaraba nacyo twokora cyane cyane ko UNESCO ko irifuza yuko Burundi tutusigara inyuma iyo komite nationale ijehuma.
Severino Dushimirimana n'umuhinga mu bijanye n'itunga kama ni naho duciye turangiriza no makuru. Ndabashimiye mwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Nshimiye na Matthew Habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira. Twese tubipfuje kugira ijoro ryiza mu bandi mukurikirana ibindi biganiro byacu.
Noris Nduwimana.